uwo muhari wahisemwo gufata ibigwanisho umenyesha ko akarenganyo kabera mu Burundi ubwicanyi buhitana inzira karengane aricyo nyamukuru cyatumye bafata ibigwanisho nk'uko Patrick Nahimana uvugira bimenyesha ati bahisemwo kugira icyo bashikirije abarundi kugira bamenye abagwanya leta baribo n'icyo bifuza
itangazo ryasohotse ejo itangazo ryo kugira ngo tumenyeshe abarundi tumenyeshe amakungu ibimaze iminsi bibera mu gihugu cy'Uburundi aho kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani yadutabara imaze iminsi igwana na n'igisirikare cy'Uburundi n'igipolisi bari kumwe n'imbonerakure ibyo byose rero twabivuze kugira ngo tumenyeshe abarundi ntibahave bibaza ngo n'amanyanga cyangwa n'ibintu byaba byateguwe na leta ya CNDD-FDD muri iki gihe turiko turarwana nta wundi mugwi n'umwe atari rero dutabara iriko irarwana muri aya maprovensi yose mwumva Rumonge Bujumbura Rirari Bubanza Cibitoke Kayanza nta wundi mugwi n'umwe yabyiteranganywe muramaze kubyumva atari rero dutabara yonyine imaze kugira icyo bivuzeho
mu gihe mu Burundi hamenetse amaraso menshi muri kahise kubera intambara twabaje Patrick Nahimana nimba atampuye afitiye abarundi basinzikajwe n'intambara nawe ati iyo ntambara ibyo izofasha abarundi bisumba ibyo bazohatakariza
rero tabara yahisemo gufata inzira y'intambara kubera yuko namwe murabizi leta y'igitega ya CNDD-FDD yamye igwanya inzira izo zose z'ibiganiro inzira zose zishoboka twaziciyemo ibiganiro byaranze nta yindi nzira n'imwe isigaye atari uko duhaguruka tukirwanira dukoresheje umuhigo
turanzwe muri kahise abarundi benshi baraguye mu ntambara none namwe muri dutabara ntimubona yuko bishobora kugenda uko nyene mu gihugu cy'Uburundi amaraso akamara ariko araseseka
muri resistance la revolution niko irahitana abantu ariko nayo igira ibintu byinshi kiza biriduhe neza yuko tuzoshika ku ntumbero tugashaka ku ntumbero twihaye ata amaraso menshi arinze komereka y'inzirakarengane
Patrick Nahimana amenyesha ko igihe botsinda intwari ibereye izo tsimbatara mu Burundi abarundi bakishyira bakizana
ibintu tugomba gushikana imbere igihe twotsinda hari ibintu turiko turarwanira turarwanya amacakubiri ariyo yose turarwanya ubutungane bwigenga agahohotero katsindara mu Burundi kuko harabuze kurimbo cy'Uburundi turarwanya ukuri kazoza keza kandi tugwane tumenye yuko hariho kirazira tukagwanira n'ubuntu butakiriho mu Barundi
Patrick Nahimana avugira Rede Tabara asaba amakungu gushyigikira amahoro arama mu Burundi agatahura igituma Rede Tabara yahisemo gufata ibigwanisho ati itagifise uburenganzira ahantu na hamwe nta kindi kiro gisigaye atari ukwigwanira twagerageje guhamagara Colonel Floribert Yireke avugira igisirikare cy'u Burundi kuri telefone yiwe kugira tubwire nimba koko uwo muhari wemanga ibitero biriko biraba mu Burundi bagiye kuwuhagurukira ariko ntiyatwitavye twaramwandikiye ku rubuga rwe rwa WhatsApp bikaboneka ko ubutumwa twamuhaye bwamushikiriye ariko naho nyene akaba atatwishuye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.